Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo ribashyikiriza mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti, turi kumwe kuri iyi tariki ya 13 ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na 2015. Muri kumwe na Eugenia Mukankusi.
Twagatwana twifatikanye n'abarundi benshi isinzi, guhera ku batowe ku mitumba, abatowe mu makomine n'abatowe muri amashinga y'amateka n'abatowe ku nzego zose z'igihugu, kugira ngo dutere ibyatsi ingendo mwene iyo iza gusubiza igihugu mu kaga.
Uko leta yabaye, hanyuma icyo abantu turindiriye ni ukumenya ibigiye gukurikira. Turibaza neza yuko bibaye mu nzira kugira ngo ibintu bitorege umuti.
Abo mwumvise ni Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu w'u Burundi, Edouard Nduwimana, na Gaton Rwasa, uyoboye ishyaka rya FNL ritavuga rumwe na Leta y'u Burundi. Tubagezeho amakuru yibanda ku Burundi. Nk'uko maze kubimenyera, umutegetsi mu rwego rwo hejuru mu Burundi yahakanye kudeta y'umujenerali wivumbuye ku butegetsi. Ministre w'Ubutegetsi bw'Igihugu Edouard Nduwimana yabwiye Ijwi rya Amerika, Serivisi y'Ikirundi n'Ikinyarwanda, ko abasirikare bashyigikiye Perezida Pierre Nkurunziza bakomeje gucunga ingoro ya Perezida, radio y'Igihugu na televiziyo, hamwe n'ikibuga cy'indege gikuru mu murwa mukuru Bujumbura. Avuga ko Perezida yagarutse i Burundi nyuma y'urugendo yagiriye muri Tanzania, aho yaragiye mu nama y'akarere ejo kwa gatatu ku bibazo by'u Burundi, nubwo atasobanuye aho Bwana Nkurunziza aherereye. Perezidansi y'Amerika yasabye ko urugomo ruhita ruhagarara kandi ko impande zose zifasha hasi intwaro. Umuvugizi wa Perezidansi y'Amerika, Josh Ernest, yanumvikanishije ko Amerika ishyigikiye ibikorwa by'abayobozi b'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba bigamije kugarura amahoro n'ubumwe mu gihugu cy'u Burundi. Departement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko abadiplomate ba Amerika bavuganye n'abajyanama b'ibanze ba Perezida ejo kuwa gatatu mu gitondo. Cyakora umuvugizi yavuze ko bashobora kuba baravuganye mbere y'uko havugwa ibyo guhirika ubutegetsi. Mu gitondo, General Godefroid Niyombare yari yabwiye amaradiyo yigenga mu Burundi ko Perezida yakuwe ku butegetsi, kandi yari yavuze ko hashobora gushyiraho komite yo kugarura ubumwe no gusubiza ibintu mu buryo mu gihugu. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika, Gabe Joslow, wo mu murwa mukuru Bujumbura, yatangaje ko abantu ibihumbi n'ibihumbi bari bihereje imihanda, barimo abasirikari barimo kwishima nyuma y'itangazo rya General Godefroid Niyombare. Cyakora Joslow yanavuze ko yumvise urusaku rw'imbunda umunsi wose, rumwe rwaturukaga hafi y'ikigo cy'itangazamakuru cy'igihugu cyari kizengurutswe n'abasirikare bashyigikiye Perezida. Ibihugu bitanu byo mu muryango w'Uburasirazuba bwa Afurika byamaganye iyo kudeta. Ejo kwa gatatu, inama y'abakuru b'ibihugu muri Tanzania yasabye umuryango w'Uburasirazuba bwa Afurika kuganira ku bibazo biri mu Burundi biturutse ku bwoba bw'uko icyo gihugu gishobora gusubira mu ntambara. Abarundi babarirwa mu bihumbi 300 bahitanywe n'intambara yamaze imyaka 13 yarangiye mu mwaka 2006. General Niyombare wayoboye kudeta y'ejo kwa gatatu ni umuntu wubashywe, wirukanywe ku mwanya we n'uw'ubuyobozi mu rwego rw'iperereza rw'u Burundi mu kwezi kwa kabiri. Yanabaye ambasaderi w'u Burundi muri Kenya. Profesori Philip Littens, impuguke mu by'akarere k'Afurika y'ibiyaga bigari, yabwiye Ijwi rya Amerika ko Niyombare, nk'uko byari mu kazi ke nk'umukuru w'urwego rw'umutekano, yaburiye Perezida mu nyandiko irambuye mu ntangiriro z'uyu mwaka ko adashobora kudashaka ko yafata indi manda ya gatatu. Umuyobozi wa Afurika yiyunze yamaganye kudeta i Bujumbura kandi yasabye ko ubuyobozi busubira kugendera ku itegeko nshinga. Nkosazama Dramine Zuma yanaburiye ko urundi rugomo ruzarushaho gutwara ubuzima bw'abantu, ko ruzakura abantu mu byabo kandi rugasenya ibyubatse. Ubufaransa bwasabye inteko ishinzwe umutekano ku isi ya ONU gukora ibiganiro bidasanzwe ku gihugu cy'u Burundi. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri ONU, Margaret Becher, avuga ko ibyo biganiro byitezwe muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kane. Tukivuga kubera mu Burundi, Departement ya Leta muri Amerika yaraye isohoye itangazo rigira riti Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite impungenge nyinshi ku byabaye kuwa gatatu mu Burundi. Turasaba impande zose guhita zihagarika urugomo kugaragaza ukwifata ariko ikiruta ibindi ni ugushyira imbere amahoro y'u Burundi. Dushyigikiye abayobozi bo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba basabye amatora anyuze mu nzira y'amahoro na demokarasi hakurikijwe amategeko agenga amatora mu Burundi n'amasezerano ya Arusha. Turasaba ababifitemo uruhare bose gutera intambwe za ngombwa kugira ngo bashyireho uburyo bwo kuzatuma amatora abaho mu mahoro, akabera igihe, akagirirwa icyizere kandi akaba mu mucyo, no kubaha ubuyobozi bugendera ku mategeko, harimo ingingo zirebana n'itegeko ry'u Burundi rivuga ku buyobozi bwa gisivili. Amasezerano ya Arusha yari agamije kurangiza intambara yamaze imyaka myinshi mu Burundi. Ni ngombwa ko abarundi bose, abasirikari n'abasivili, bagira umutima wo kubaha ayo masezerano no gucukubiri n'urugomo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika izakomeza gucungira hafi ibibera mu Burundi kandi igihe bizaba ngombwa izima za visa za Amerika, abo bose bagira uruhare mu gutegura no gukoresha urugomo ku baturage b'abasivili. Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni umwanya w'ibiganiro tubagezaho buri gitondo. Nshuti, turi kumwe nk'uko maze kubimenyera. Ibiganiro byacu byo mu gitondo n'ibyo ku manywa bikunze kwibanda hanini ku Burundi. Ubu muri aka kanya turi kumwe na bagenzi bacu bari i Bujumbura mu Burundi, kugira ngo batubwire uko ibintu byifashe muri aka kanya nyuma y'uko tuvuganye. Desire, turi kumwe, uratwumva? Waramutse neza. Tabita, uratwumva nawe?
Yego, ndabumva Jenny.
Ubwakeye?
Mwaramuke.
Yego. Aho byifashe gute? Nagira ngo duhere kuri Tabita Mukamusoni, utubwire aho uri. Ushobora kutubwira aho uri ubu ngubu uko umutekano wifashe?
Ije ni ubu ndacyari muhira kuko mu Burundi ni saa 11:34 mugabo nari naryamye nk'isaha 2 z'ijoro. Rero umutekano w'umerereye wifashe neza mugabo mwijoro nka saa sita z'ijoro hari abantu bamamagaye bambwira yuko hari amasasu ariko aravugira kuri radio na televiziyo z'igihugu. Mugabo gushika ubu iyo radio na televiziyo z'igihugu ndiko ndayumviriza, ndumva ko ibiganiro bikivuga. Nta kintu nabajije muri radio na televiziyo z'igihugu, nta kintu kindi cyari bwabe. Ni ukuvuga ngo generali majoro Niyombare ntiyari bwashike muri iyo radio, ariko amakuru naronse ni uko ngo ibiganiro biba biri hagati y'abasirikare, kuko ngo generali Niyombare ntiyashatse gukoresha ingufu nabo bari kumwe ngo bashaka ko ibintu byose bigenda mu bwitonzi kugira ngo ntihagire amaraso aceceka. Nicyo gituma ngo baba ariko bararondera kugira ngo bumvikane n'abagishigikiye inkuru nziza y'uko bokwinjira muri radio na televiziyo z'igihugu bagafata n'ibiro by'umukuru w'igihugu. Ayandi makuru ni uko umuvugizi w'umukuru w'igihugu ujejwe kumenyesha amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu yari yavuze ejo kwa gatatu, yari yavuze yuko ngo iyo irikwa ry'ubutegetsi ritashobotse, ariko mu nyuma ni uko ngo ntibasubiye kumuronka. Abantu bakavuga yuko nawe nyine ngo ashobora kuba yagize ubwo agahunga amaze kubona yuko umukuru w'igihugu bimwankiye kugaruka mu gihugu.
Ndabyumva ko umumwari muryamye murabyutse, ariko nyuma mu mugoroba nko mu mugoroba mbere yuko mutaha mukajya mu rugo mwabonaga hanze byifashe gute? Ku manywa amafoto twabonaga yerekanaga, ejo ku manywa twabonaga amafoto y'abantu barimo mu byishimo bishimira nyuma y'ijambo rya General Niyombare. Nyuma yaho mwabonaga byifashe gute?
Ego, nyuma yaho mu gisagara cya Bujumbura hagati niho imyerekano yo yari yababereye, imyerekano y'akataraboneka kuko ubyo myerekano itanguye nibyo rya mbere abagira imyerekano bari bashoboye gushika mu gisagara cya Bujumbura ku bwinshi. Mega urete abakenyezi bari bashoboye gushika mu gisagara cya Bujumbura hagati ku munsi w'Imana, abandi bantu bose igipolisi cyahora kibazibira kure. Mugabejo abasirikare bararetse abantu baragenda mu gisagara, abanyagihugu baragwana n'abapolisi barabatuza. byara katara aboneka abantu bashika nk'ibihumbi nk'umunani dufate ngereranije bari bari mu gisagara mugabo ku mugoroba general niyo baramaze gutangaza yuko igihugu cyafashwe mu nyuma abantu baragize imyerekano yo kuryoherwa ariko mu nyuma baratashe kuburyo igisagara cyose gisigara gicungirwe n'abasirikare na rwa ruja n'uruza rw'imidugu aho ruhabona nturubone n'aba bantu bahora bari mu bubare kubera ko abantu bose ntibazi iyo biriko biraja mbega uyu munsi haza gukurikira ku isi mbega umwanya n'umwanya ko general niyo bari yaguma avuga yuko bishobora guhinduka mu ijoro canke mu gitondo.
Guma hafi turakomeza tuganire. Reka noneho Desire, nawe Desire Hatungimana, watubwira uko wowe wabibonye, uko byari byifashe mu mugoroba nuko ubibona ubu ngubu niba wari wajya hanze.
Ku ntituraje hanze kuko ntiburaca hacyari hasa nk'aho mu ijoro mugabo tunavuga nuko nyomba amaze kumenyeshwa fashe igihugu abantu bararyohewe koko bararyoherwa nyomba akarya aho tuba urabona ko baryohewe nta kindi kintu cavugwa bagomba bavuga ivyabaye mugabo abandi bakagira amakenga ati none ko atarinjira muri radio national twokwemera ko hari kudeta abandi bakavuga ati ivyo byose abajenero bafashe igihugu ati igisirikare barabizi ntibotibintu n'ibindi abantu bakuze mu gisirikare babwire hejuru mu gisirikare amajyambere bakajya abantu benshi muri karitsiye aho twaduherereye bakaguma bafite amakenga ariko abandi nabo bari banegerewe bari mu bare bari inzoga bavuga ati twari tumaze igihe biha icyo bita bavuga ati ngo twije pole hanyuma kubera hari amaze n'iminsi itari mike mu bubare usanga byinshi byari bwamugaye ariko ejo hanyuma inzoga nyinshi cyane za mu Burundi abantu bavuga ngo ariko bari kugira ko mugabo rero icyo twabwije mukatureyemo nuko twari turumva amasasu menshi amasasu cya Bujumbura amasasu rero akaba atamunahamere icyo yavuye ko kuko tutarajya mu ibarabara ni amasasu menshi cyane abantu mbere bikaba batera ubwo bati abasada bo baraba kuri radiyo batariye bacanyemo abo kwa Niyombare batariye bari kuri radiyo abantu usanga haracari amasimbo muri byinshi.
Muri make ibintu ntibirasobanuka, ubwo nimumara kujya hanze muraza kutubwira ko byifashe aho muri bubashe kugera hose muraza kutubwira uko bimeze. Noneho Tabita, uraza kujya hanze uturebere uko bimeze mu kanya. Ndabizi ko twabakanguye ntabwo mwari mwashiraniro birumvikana no mu majwi. Nimo kubyumva ariko murakoze kuba mutunyuriyemo muri makeya, keretse niba hari ikindi mwakongeraho mukurikije ibyo mwumvise ejo aho ngaho aho mwari muri i Burundi.
Icyo novuga nokongera ko nuko abakozi bari bajanye n'umukuru w'igihugu razi ko ejo twari tuvuga ngo umukuru w'igihugu yoba yagiye abantu bibaza ngo yagiye ngo mu gihugu cy'Uganda ariko amakuru munyuma nanone nuko abakozi b'umukuru w'igihugu abari bahekeje umukuru w'igihugu arimo n'abamenyesha makuru n'abakozi bo mu biro iwiwe baciye basubira inyuma bamaze kumenya yuko imbibe zugaye n'ikibuga cy'indege cyamaze gufatwa. Murazi ko umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu yari yavuze ngo umukuru w'igihugu ngo yamaze gutaha hanyuma ujejwe kumenyesha amakuru mu biro iwe nawe akavuga yuko ngo bajya bateguye ngo irikwa ry'ubutegetsi ngo bariko bararondegwa mugabe ibyo twasanze atari byo kuko amakuru twaronse nuko abo bari kumwe n'umukuru w'igihugu baciye basubira inyuma basubira muri Tanzania basubira mu mahoteli bari barimo n'umukuru w'igihugu ngo yaba yaciye asubira nawe nyene muri Tanzania gushwa amakuru nayo nibaza ko ibindi tuza kubimenya mu nyuma mugabo radio na televiziyo y'igihugu ntibirafatwa.
Ayo makuru niyo natwe twumvaga mu kanya bavuga ko umukuru w'igihugu ashobora kuba akiri muri Tanzania. Abo nukuvuga ko abo banyamakuru nta urabasha kwinjira mu gihugu.
Oya, nta muntu n'umwe arasubira kwinjira mu gihugu kuko ikibuga cy'indege kirafashwe ahubwo ibintu byo hagati mu gihugu nibyo ibintu byangombwa nk'ibiro by'umukuru w'igihugu hamwe n'iyo radio na televiziyo nibyo umuntu yavuga yuko bisigaje gufatwa nabo bahiritse ubutegetsi. Nta uramenya rero niba baza kubifata cyangwa niba baza kumvikana bakasubira bakugurura imbibe n'ikibuga cy'indege.
Uravuga ngo igihugu ngo ikibuga cy'indege kirafashe, kifashwe nande kare ejo bavugaga ko gifitwe n'abashyigikiye Perezida Nkurunziza, ubu uravuga ko gifitwe nande? Nabakoze kudeta?
Nibaza ko nabakoze kudeta, kuko iyo abagishyigikiwe n'abafite Perezida Nkurunziza, Perezida Nkurunziza yari guca yinjira. Ariko ko Perezida Nkurunziza nawe nyene yageze aho ashyitse mu nzira bakamubwira ati ntibishoboka, agasubira inyuma, nuko abashyigikiye kudeta aribo bacungereye icyo kibuga cy'indege, nk'uko n'uwavuze yuko yakurikiye kudeta yabyivugiye we nyene General Niyombare ko ikibuga cy'indege bagifashe n'imbibe z'igihugu. Ahubwo gusa umuntu aribaza ati mbega bari bashyigikiye Nkurunziza bakiri mu gihugu, ubu bari hehe? Kuko nababwiye ko nk'ujejwe ibyo kumenyesha amakuru ejo amaradiyo aguma murondera, harageze umwanya badakwira kumutora.
Ubwo Desire hari icyo wari ugiye kuvuga muri make?
Nuko muri make nuko hari amakuru turaronka yuko radio Renaissance babayiteye, ni amakuru tutaratoza neza, mugabo hari umuntu aduterefonye tukaza kubaza uyiyoboye twumve ingene byifashe, tukaza nabimwe kubashyikiriza mu kandi kanya.
Murakoze cyane. Ubwo ngubwo turaza kongera mu kanya kari imbere, mutubwire aho bigeze. Nshuti, murumva Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turimo turavuga ku byerekeranye na kudeta mu Burundi. Uwahoze hayobora urwego rukuru rw'iperereza General Godefroid Niyombare yatangaje ko Petero Nkurunziza atakiri umukuru w'igihugu. Ibyo bikaba byarabaye mu masaa saba y'ejo kwa gatatu, mu gihe umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yari Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania. Mu kwezi kwa kabiri uyu mujenerali Godefroid Niyombare yirukanywe ku mwanya w'ubuyobozi mu rwego rw'ubutasi mu gisirikare cy'u Burundi, nyuma y'uko agaragaje ko adashyigikiye manda ya gatatu ya Nkurunziza. Kuri uyu wa gatatu niwe watangaje iyirukanwa rya Petero Nkurunziza. Twumve hagati aho kuri Facebook, ku rubuga rwa Facebook, ibiro bya Perezidansi byo byakomeje kuvuga ko iyo kudeta yaburijwemo. Itangazo rigakomeza rivuga ko ibyabaye ari imigumuko ya bamwe mu basirikare b'igihugu kandi ko bazahanwa bikomeye. Ibi kandi ngo bikaba byanashimangiwe na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Edouard Nduwimana, ndetse n'abavuga ko akavuga ko Petero Nkurunziza we yamaze kugaruka mu gihugu, nubwo aya makuru hatavugwaho rumwe. Twumve Edouard Nduwimana.
Natwe twavuze twari dusanzwe turi mu gihugu hagati, aho twari mu bikorwa bisanzwe bya minsi yose. Twavuze rero ku maradiyo aho uyu mu generale yavuga yuko yafashe ubutegetsi, twagira tubane twifatikanye n'abarundi benshi isinzi, guhera ku batowe ku mitumba, abatowe mu makomine, n'abatowe mu n'amashinga y'amateka, n'abatowe ku nzego zose z'igihugu, kugira ngo dutere ibyatsi ingendo mwene iyo iza gusubiza igihugu mu kaga no gusubiza inyuma demokarasi mu gihugu. Ikigira akanya cyacu twashaka kuvuga yuko twibaza ko atari ibyo, kuko amakuru adushikira umenga ivyo ni ivyifuzo bari bagize, ariko ntavyo byabaye. Nibaza yuko ingabo z'igihugu, abajeje umutekano, bariko bagerageza gusubiza ibintu mu buryo. Tukaba tubashimira ndetse ukungene bafatanye mu nda muri icyo gikorwa. Dusaba yuko n'abarundi bose boheza bagafatana mu nda muhemwe n'ibi, yirinde kugwa mutego w'umwansi, birinde kugwa mutego w'abantu bashaka gusubiza igihugu mu kaga kubera amazi minsi babivuga. Dusabe rero yuko abarundi bose bafatana mu nda mu butandukane bwabo bw'imigambwe, bw'amoko, bw'amadini n'ibindi, maze bitegurire cyane cyane amatora twimirije, kandi twifuza yuko aza gutsimbata demokarasi no kwiyamiriza amakuru atako twaramaze kuyasezerera.
Muravuze ko abajeje umutekano bariko baragerageza kugarukana ibintu mu buryo mushaka kuvuga iki? Abasirikare bariko baratana mutwe n'abandi basirikare boba bashatse kugira kudeta?
Nibaza yuko atavyo gutana mu mitwe birimwo, barafise ubuhinga buhagije bakoresha iyo habaye akagwi imwe nako gashatse gutigirwa mu kaga, barabisubiza mu buryo batenze gutana mu mitwe, kuko nibaza yuko abasirikare benshi n'abapolisi benshi barakunda igihugu kandi barayoboka inzego z'ibi nk'uko babirahiye imbere y'amategeko. Nibwo kwemera ko hari abantu ba Kenya kubera ibyo twatuma bizu dukurikirana kandi bari bazi boza gusubiza inyuma demokarasi no gutigirwa mu kaga. Bariko basubiza mu buryo rero nta ngorane, nta masaha yenda guseseka, barakoresha ubuhinga bwose bashoboye kugira ngo ibintu bijye mu buryo, kandi turizera yuko bijya gushoboka. Twebwe cyane cyane tusaba Abarundi mu kurindira yuko ibintu bisubira mu buryo, yuko
ako kagwi gaheza kagasubiza inkota mu bwubati gusaba no cyane cyane gufatana munda kugira ngo babandanye bitegura ibikorwa bari basanzwe barimo bafatanye munda
ubu murashaka kutubwira general Niyombare iyo bari hehe hari kintu ariko aratangaza
murano masaha nta kintu twumva ariko aratangaza twibagaro yuko ari kumwe n'abajya bari basanzwe ari mu myerekano amakwa dushikira atubwira yuko ubu ariko n'abajya bari basanzwe ari mu myerekano ariko nta kintu ariko aratangaza ari kumwe nabo nibaza yuko inzego z'umutekano kuko nibabwiye bari kwakora igikorwa cyabo
amakuru dushikira kandi aravuga ko hariho abasirikare bari bakikuje iradio na televiziyo byo Burundi abo basirikare nabahe n'abasirikare ba general Niyombare cyangwa n'abasirikare ba ya president Pierre Nkurunziza
abasirikare bacungereye iradio y'igihugu n'abasirikare b'igihugu n'abasirikare bayoboka amategeko n'ubutegetsi nibaza rero yuko inacho gituma ngira ngo wagiye gushikiza n'iryo jambo bwabaye ubwambere mu gucacu twumva yuko umuntu afata igihugu aciye ku iradio isanutari radio y'igihugu n'ukuvuga rero yuko yagerageje kuja ku iradio y'igihugu bambwiye batinga hanti bikunda aico gituma rero nibaza yuko abacunzi ba radio ari abasirikare b'igihugu bayoboka amategeko n'ubutegetsi bw'igihugu
n'uyu munsi ku munsi wa gatatu perezida w'Urundi Pierre Nkurunziza yari muri Tanzania aho yayatumiwe mu nama n'abategetsi bo mu ntara mbega yowamaze kuganuka yatahutse mu Burundi canke murase makuru yahari muri iki gihe
umukuru w'igihugu ari mu gihugu yatahutse
twavuganye kandi na bwana Agatondwasa uyoboye ishyaka FNL ritavuga rumwe na leta ni mu kiganiro haye Frederic Nkundikije bwana Agatondwasa yavuze ko ashyikiye ihirikwa rya Pierre Nkurunziza
ashyira byose kudeta yabaye ko niturumva umuntu yikoko ari uvugira leta yoba yabeshuje kiretse ibyo twumva ngo babavugiye kuri ya radio ya Fende DFDD itwa Rema FM iyo nayo isanzwe yivugira ibyo yishakiye n'ibisanzwe rero ko deta yabaye hanyuma gusa icyo abantu baturindiriye ni ukumenya ibigiye gukurikira turibaza neza yuko bibaye mu nzira kugira ngo ibintu bitorege umuti
General Godefroy Niyombare ashobora kuba yagize kudeta yashikirije ijambo ariko yacishije mu radio yigenga ni kuki atashikirije iryo jambo muri radio y'Uburundi ninde afite radio y'Uburundi muri iki gihe na televiziyo
bure mu gihe byabayo batashoboye kuba yari bwashobore kuja kuri radio y'Uburundi kwamatwa dusumira abategetsi bamwe bamwe babonye ibintu bitangwe gukomera abanyagihugu bamaze gushika mu gisagara cha Bujumbura nubwo abapolisi bari barashe n'amasasu bagatira n'amagrenade bamaze kubona ko abanyagihugu bashize mu gisagara abategetsi batari bake ngo bari baci baje kwinyegeza muri radio y'Uburundi rero bishoboka yuko rero abo bagiye ku radio bahabaye kuvugana n'abari basanzwe bahari ko batinye yuko bohava bakoresha kumbura ingufu ugasanga abo banyagihugu bahungiyeyo babatware bo muri Sende DFDD ugasanga bagireyo ingorane amakuru twumvise ku mugoroba ni uko ubu abari basanzwe bacungereye iradio y'igihugu babahinduye kuba hashyizweho abandi bashasha
iradio y'Uburundi iri kwiravuga muri iki gihe rero iriko iravuga ikavuga icunzwe n'abasirikare bashyigikiye umusirikare yagize kudeta Godefroy Niyombare
iko byumvikana
iradio iri kwiravuga muri iki gihe
iravuga kiretse ko kubera kumbure amatelefone nguma ndonka bitaronka kanya gukurikirana iriko iravuga ku maradio ariko nuko mu kanya kaheze numvise bavuga itangazo yuko n'ikibuga cy'indege cyugaye ko n'imbibe zugaye ibyo urumva mu ntango ntabyo bari bavuze bibonekere yuko ibyo bakoze byo gusubizwa aho ubundi butegetsi bushasha nibaza yuko rero kumbura bafite ukuntu babiteguye bagenda intambuko ku yindi
ibyo byacishijwe mu radio iye
yavugiye mu maradio nka za RPA za Bonije n'izindi
mwebwe murashyigikiye kudeta
si ukuvuga ngo ni ukuyishyigikira ibintu ukuntu byagiye biraba mu by'ukuri umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza ibintu byarabaye ukamenga wese ihari abantu bakaburuga bagasubira wewe akaguma ashigikira ibidashigikirika rero ndavuga nti yaba mbere twari tikiri muri bya bihe by'amakudita aba yatembagajwe kera cyane ko abanyagihugu bishwe ni benshi dokumentasi kanikagura abantu bwa bwicanye ndengera butungane ibyo byose bikabakamizwe n'ingoma ugasanga abantu batendeje igihugu nibaguma ha aduza mu byubahiro no mu mapete zihinduye imirisho hirya no hino mu makaratsi y'abantu bavugije impundu mu gisagara cyose hirya no hino mu gihugu mu misozi ihanamiye Bujumbura kwa ruko karakamwemwe kadasanzwe ni ukuvuga yuko mu by'ukuri naho atari inzira ibereye ariko urumva demokarasi nayo yitwa ko ari demokarasi mugabo itahari kuburyo byo bintu byabaye byashimishije abatari bake
uko ntumo bivuga ko abanyagihugu bose baba mu gihugu hagati baba mu gisagara byakiri umunezero mwinshi ivyo ntivyari bikwiye ko ivyo bintu babigaragaza amatora mbere demokrasi gatsimba ta mu Burundi aho musubira muri vya biganiro bidahera
ereka iyo matora nuko nyamukuru w'igihugu atabyashaka ukuntu yabikora urumva amatora yoshoboka gute mu gihe bwirizo shingiro ryaho nyanzwe ko ari ryo bwirizo barikora mu gihugu hanyuma ayo matora yoshoboka gute mu gihe bigaragara yuko imbonerakure zifite ibirwanisho ataragasheshe harumuri kandi wese atavuga rumwe n'inkurunzi zose zitamushigikira uwo muntu ugasanga ahigwa buhongo umva amatora abantu badatekanye umva amatora yobameze gutuma n'ubundi twe tuvuga tuti abo baje nyabo nibatinyarukirize kugira ngo inzego zabwizwe kubaho zibeho uyu munsi ni tariki 13 nibagerageze ku buryo tuzoshika mu kwezi k'8 dufite inzego zatowe n'abanyagihugu aho bazaba bakoze neza nayo ubundi ho niba naho bashatse kugira ngo bakore inkuruza kugira ngo bamusubirire bikore nabo ibyo bishakiye abanyagihugu ndi bazakataziwe bazokwemera
egatungwasa umukuru urundi ruhande rw'umugambwe FNL murakoze cyane gose ku kanyamwa duhaye
murakoze namwe
mu gihe mu Burundi havugwa guhirika ubutegetsi mu Rwanda ho habasaba inteko itegeko nshinga ko ryahinduka Perezida Kagame hakongera kwiyamamaza bararimbanyije bwa mbere na mbere ishyaka uretse ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Democratic Green Party niryo ryanditse risaba inteko ishinga amategeko ko itegeko nshinga ritahindurwa ngo Perezida Kagame yongere kwiyamamaza ubuyobozi bw'iryo shyaka buvuga ko bihabanye n'amahame ya demokarasi ni inkuru ya Eric bagira ubusa
Eric mu byukuri nyumva iriya nkuru sino kwimva no kuyibona kuri Twitter ya Muvunyi nayifashe nk'inkuru y'inca mugongo kuri njewe nk'umunyamakuru ukunda umwuga w'itangazamakuru ariko nanone nkishyira no mu kimbo cy'abanyamakuru bagenzi banje bafataga Fred Muvunyi nk'inkingi ya mwamba mu itangazamakuru ry'u Rwanda n'ubwisanzure riharanira nkishyira no mu mwanya w'abaturage kuko itangazamakuru akenshi burya rikora mu nyungu za rubanda cyane nabo barababaye n'ikiganiro nakoresheje mu gitondo bahamagaraga bavuga yuko tudateze kuzabona undi muntu nka Fred Muvunyi uvugisha ukuri utahuhwa n'umuyaga kuko kamere ya Fred Muvunyi nge nkuko muzi ni wa muntu iyo yabonye ko ikintu ari ukuri ajyagararaho ntabwo wamugonda ntiwakoresha amafaranga ntiwakoresha ubwoba kugira ngo ahinduke yite ikiyiko ko ari igitiyo gito cyangwa se igitiyo ngo akite ngo ni ikiyiko kinini nuko Muvunyi arameze yo personality ye yo kamere ye niyo nabonaga nk'inkingi ya mwamba n'ubundi yitangazamakuru kuba rero yeguye impamvu zabitera izo arizo zose ntabwo wava ku kazi utagiye ku kandi wenda twavuga ngo kakaruta kurushaho nta nako tuzi yabagiyeho na fone ntiriho bivuga ruko rero agiye muri conditions mbi byanze bikunza agiye mu bihe bitari byiza hari cyabimuteye kitari cyiza kugira ngo aveho so ni ikibazo rero
kuva agiyeho yarabagijije kuki nk'abanyamakuru
Fred Muvunyi yatumye umwuga w'itangazamakuru abantu benshi ubatera ishema urabizi ko kuba umunyamakuru akenshi muri bihugu byacu bya Afrika ndashema riteye na Perezida wa Repubulika yigeze kuvuga ati ubuze cyakora kindi unaniwe guhinga unaniwe kugira ajya mu itangazamakuru Fred Muvunyi rero igihe twari tumaranye nawe ayobora Rwanda Media Commission yagendaga yongera ryashema ryo kuba umunyamakuru kuko nawe ubwe yaharaniraga ko nta munyamakuru ufungwa yaharaniraga ko nta munyamakuru wimwe amakuru yarafite n'intego yuko n'ababakoresha ba nyiri ibitangazamakuru badahemba abakozi ibyo bintu byahinduka n'umuntu bese wari wifitemo guhirimbana aharanira ku itangazamakuru ryigenga aharanira ku itangazamakuru rifasha koko guverinema guteza imbere abaturage b'u Rwanda
bwana Oswald Mutuyeyezu umwanditsi mukuru wa City Radio inshuti ya bose turabashimiye ku kiganiro tugiranye
namwe murakoze Eric Bagirusa na VOA
Mwakoze nshutsi mwarimu duteza amatwi ibiganiro byacu birarangiye naho mukanya isamoye
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Kira.
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 Kira ni kiganiro cy'ugwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mu kongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Baramukije gwaruka namwebwe mwese bakunzi ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Inkengera z'ibiyaga zirononekara mu gisuku ryazo rititaweho. Igisata cishira hamwe mpuzamakungu ONU kijejwe ibidukikije ku isi kimenyesha ko ibice 90% by'abantu baba hafi y'ibiyaga bati micafu ku nkengera yabyo. Ukurengerwa kw'ibibanza bitabwamo imicafu mu mahinguriro yegereye ibiyaga kuratitura isuku ryaho. Twasanze ko inkengera z'ikiyaga Baikal cyo ku mugabane wa Aziya kimaze gushika ku birometero z'ubwuzure 1,500 mu gihe ikibanza cyari gitegekanijwe kijamwo 500 gusa nk'uko ishyirahamwe OMS ryabitohoje haraciye imyaka 3. Uburimyi bwikora ku mwavu kizungu hamwe n'imiti yo gupompa indimo kongerereza ubumara mu isi ndimwa. Amatohoza y'ishyirahamwe OMS yo mu myaka 3 iheze yerekana ko bugeze ku bice 125% muri ico kiyaga. Ukudatunganywa kw'ibibanza bitabwamo imicafu mu ngo kurabimvo zo kwita ku biyaga kubabyegereye. Uko ibintu biri byunyurwa n'uko atabigo by'ubutegetsi bibijejwe hafi nk'uko ishyirahamwe mpuzamakungu UNICEF yitaye neza y'ibibondo ku isi ibimenyesha mu cegeranyo co mu myaka 2 iheze. Ukubaka hagati y'imetero 10 uvuye ku kiyaga ukuba gukurikije amategeko. Amatohoza y'ikigo cita iterambere ry'abanyagihugu cya kaminuza y'igihugu cya Mali ahanura ko atagikorwa na kimwe cyoharangurirwa kidasabiwe uruhusha mu burongozi buhegereye. Ukutarangura neza imici janye no guhamba mu mihingo ya Aziya bigira ingaruka ku mazi. Twasanze ko ayuruzi Gang wo mu gihugu cy'Ubuhindi yakira ibiziga by'abantu bishika 400 ku munsi kubw'inkuru duhabwa n'ishyirahamwe gishinze gukingira ibidukikije byo muri icyo gihugu. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi turabira hamwe ibijyanye n'ingorane zifatiye ku isukurwa ry'inkengera z'ibiyaga. Kuri mikro muri kumwe na Jewe Diane Ndonse kaze mu kiganiro cyacu ari nacyo gwanyukira. Kwinjira mu kiganiro cyacu nyezina tega matwi ibyiyumviro by'ugwaruka rutandukanye gwo muri komine ya Rumonge. Mugenzanje Joseline Nduwayo arubaza ati twotunganya gute isuku ryo kunkengera y'ikiyaga ku neza y'amagara yacu. Ngizi nyishu bamuha
nukuta hamesera nk'ibyambagwa tukirinda kukuburiramo imicafu.
Nuko ijya myanda yagereho yagatanganika bofata nk'imetero kuva ku kiyaga bakigize nyuma cyane.
Amazu yigira ikiyaga akigira inyuma kuko bamaze kwegera ikiyaga baca bacunubona.
Bajya abantu basanze baba kunkengera Tanganyika bo baha imetero kugira ngo bakingire aho hantu kuko nk'imicafu yose basabagenda mu mazi bakogamwo bakameseramo.
Bajya abantu bonona nk'impande y'ibiyaga basaba rikora nk'amatoilette hijya y'ibiyaga
kwimba ibinyamarega birebire bashiremo bijya bintu bibi bibi ntibije mu kiyaga.
Tugasubira tugatera nk'ibintu by'ibiti bikigize inkukura kuko inkukura iva ku misozi ivya n'ibintu byinshi.
Ry'uburyo ricumbagiza utwigoro rusangi tw'ibihugu bihurira ku biyaga. Inkurikizi ni uko ubushakashatsi mu by'isuku budakogwa nk'uko bimenyeshwa n'umugambi IBLC w'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga Chad. Tumenyeshe ko ubukene bwugarije ibihugu bimwe bimwe ari mvo yo kudasukura inkombe z'ibiyaga. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu gihugu kibanye cya Congo bumenyesha ko uburyo bubonetse kibukoresha mu kugwanya ibiza nka korera.
ukudasukura ibibanza bihuriramo abantu bafata akayaga ni mvuye kuhandurira indwara zitari nke akarorero ni gwirirana ry'imigera ivuye ku mwanda mukuru mu karere ka Manitoba muri Canada nkuko ikigo citaho amasoko y'amazi cyo muri ako karere cyabitohoje haraciye umwaka umwe kugira ngo twumve neza ibijyanye n'ingorane zisukurike ku nkengera z'ibiyaga tega amatwi itohoza mugenzanje Joseline Nduwayo yagiriye mu ntara ya Rumonge Joseline ijambo ni gwawe
Urakoze Diane kumi jambo kumetera imwe gusa uva ku kiyaga Tanganyika abakenyezi n'abana barasesa ibisabuni n'ico gimpuzu bamesura kunkengera zumwe hawuburovyi muri zone kizuka nta nyabarega rusangi zihari kukaba nkako ibibazugwa vy'imbaho bisigarira vy'ivyo kurya cyo kimwe no mu mwanya buzanwa n'abahadandariza jandagaye ku musenyi byongeye iyo zura gitunogo tumwavu bitegwa nuko ari duto duto inkurikizi nuko yiburuka imusozi mu gihe cy'imvura nkuko Saidi buri habwa umunyagihugu abivuga Imyanda yo kuri mwika na kabonambo imisozi ihanamye ikiyaga imanukira kuri Tanganyika uko ibintu bigenda ijanwa n'imiserege iva mu mihana nkuko Abel ntirandekura umurovyi abivuga utuzu twasuga umwe tubiri gusa nitwo mbona kumweha wo mukizuka inkurikizi nuko abaza ukiyaga bakunze kwituma hirya no hino mu vyatsi nkuko Saidi Mukanya avyemeza umwidogo w'abarovyi ufatiye kuko n'abatujejwe batama hafi twumvirize Godefroid wabimaze ubute
urabona badaho n'amawesabire naho nyine ntusanga yoguru imisi yose naho murovyi wahariye ntazakunya muri amawese ngandi kizoshoboka
abanyagihugu ntibashira ingufu hamwe mu bikorwa byo gukingira imisozi ihanamiye ikiyaga Adeline Kabura umunyagihugu avuga ko umwe wese aharura mu irembiwe gusa abarovyi ku ruhande rwabo bikorana nyene biciye mu makomite yabo Abel ntirandekura yemeza ko biyubakiye utuzu twasugumwe batabifashijemo n'intwaro inkuru dukura mu kizuka zimenyesha ko abarovyi cyo kimwe n'aba bakunkengera z'ikiyaga badakurikiranira hamwe amategeko y'isuku inkuru ikizi nuko batumvikana ku bihano bifatigwa abayarenze nkuko Omar Hakiri abivuga ukudakorana kw'abajejwe intwaro mu gasagara ka kizuka kumwe n'abaserukira abandi mu burovyi gusubiza inyuma iterambere ry'isuku ku nkengera z'ikiyaga twumvirize Amani Sirabahenda umunyamabanga mu runani rw'abarovyi n'abadandaza b'amafi mu Rumonge
kenshi amaraporo twamatuye atanga kubajejwe intwaro ngaha mu gisagara kugira ngo bitunganye neza mu vyisuku ariko ntituraronke nyishu ishimishe
abanyagihugu bo muri zone kizuka barakarigwa n'ingwara ya korera abagera ku 220 nibo bayigwaye mu mpera z'umwaka uheze ku bwa Desire Nduwimana arongoye intara y'ubuvuzi ibururi inzoka zo munda ku bana bakiri bato nazo nyene zirabageramira Delphine Shimirimana umukenyezi aba mu kizuka yemeza ku mwana wiwe yama kumiti yazo kubakuze naho amibe nizikira burundu izahake Nduwimana avuga ko yama yazipimwe kwa muganga indwara ya malaria irasinzikaza abanyagihugu baba kunkengera z'ikiyaga Tanganyika kubwo abajeje amagara y'abantu mu ntara imyanda yaho yorohereza igwirirana ry'imibu urukushi kumubiri rutegwa no dukoko tuyinyegezamwo utwo natwo tubafatira mu mahema iyo babajyamye nkuko Salvatore ntirandekura umurovyi abivuga muri rusangi indwara ziturutse ku isukurike muri kizuka ziterwa n'ubukene bw'amazi meza twumvirize Isanizigiye Imana umunyagacimbiri mu kizuka
kugira uronka amazi bisaba yuko ugenda kuvoma mu kagongo ibido mukayigura amajanane wa muntu adafise amafaranga yo kugura y'amazi arayakore sha mukuyanwa akayakoresha no mukuyatekesha no kuyamesuza uduhuzu
amahimiriza asaba abanyagihugu gukoresha amazi meza nakurikizwa mu buzima bwa misi yose imvo nuka kogwana cyane cyane mu gihingwara zadutse nkuko Saidi Mukanya umunyagihugu avyemeza zongeye agarukira mu turere tuba tugeramiwe gusumba utundi ingaruka nuko abatarafatwa babona ko ari ingwara ikiri kure yabo nkuko tuvyiganirwa na Fiacre Munezero umunyagihugu wo mu Rumonge abanyagihugu ntibaheba ingeso yo kuza gukorera ku kiyaga abo twasanze kumweha bavuga ko basubira kuhaza umwumwe inyuma y'ibiza igikorwa cyo kwigisha ibyerekeye isuku ryo ku kiyaga gisaba kwamiza ko twumvirize Omar Hakiri umurovyi wo mu kizuka
Rumbi jo kiza giteye gusa ni hamwe baca bumva ibintu ntagira basubira kumesera mu mazi. Bubona ko kwamesera haja. Ntubwo abari byo bizi. Abantu bose n'abari ngai impande yatanganika.
inama yerekeye isuku ryo ku kiyaga Tanganyika itunganywa rimwe mu kwezi ku rwego rwa komine Rumonge nkuko Gerard Ndikuriyo mustanteri waho abimenyesha. Ibinyabuzima byo mu mazi birapfa kubera amazi yanduye. Ikigo cyo mu Faransa kijejwe uturere dukingiwe ku nyanja kimenyesha ko bishobora guhona. Ukudashitsa imigambi yo gusukura hafi y'ibiyaga ni ingaruka yo kutagisha inama ababa hafi yavyo. Kukaba nkako ukumenya inyifato mu by'isuku yabahegereye kufasha gutora inyishu ibereye kuko ishira hamwe gita ineza y'ibibondo UNICEF ryabitohoje. Imyaka ibiri heze igerera ku bwinshi ry'abantu hafi y'ibiyaga ritisunze amategeko ikwega isukurike. Amatohoza y'igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yo mu myaka ibiri heze yerekana ko abantu bandagaza imicafu ahariho hose. Kugira ngo twumve neza ibijyanye n'ingorane z'isukurike ku nkengera z'ibiyaga, tega matwi ikiyago twagiranye na musitanteri wa komine ya Rumonge. Gerard Ndikumana aganira na Joseline Nduwayo.
Ndikumana Gerard, ndabaramukije.
Turabaramukije.
Muravye ahari ibipfuko bitandukanye biroroshe kugira isuku ryaho iyo mirimo ibera.
Nkuko mwabibonye inkengera zacu abantu bose niho bibera kubera inyungu ziva mwico kiyaga kubera ubwo bwinshi bw'abantu. Bituma n'ikibazo cy'isuku kitugora cyane.
Nizihe ngorane zituma isuku ritaboneka?
Ni ukuvuga ibintu byose biva mu misozi ya ruguru byose biruhukiraya ku kiyaga. Twebwe mu byo dushoboye turagerageza gukura iyo micafu nubwo bigoye kuko ibikorwa ni byinshi. Ikindi nacyo dukora ni uko tumaze kwitura abadukurira tukabara tuti nukuri ni kibazo kiri ngaha mu Rumonge imicafu iri ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika irarenze.
Hari ibikorwa muhora mukora byo gukingira iyo misozi ihanamiye ico kiyaga ca Tanganyika?
Haba nko mu mugambi wa leta w'ibikorwa rusangi n'abaguhimiriza bene bigo ko gutera ibiti kwinzi mu kwimisozi ihanamiye iki kiyaga. Ariko naho iki gisagara kiri nubwo dutera ibyo biti amazi yaramanuka kandi arahitana n'imicafu iri mu mazu y'abantu ku bwacu komine biraturengeye.
Mbega hari ibihano bitegekanijwe kuri uwo mwosanga ariko arakora ibitaruranye ku kiyaga Tanganyika?
Ego dukoranye n'ababijejwe mu bushikiranganzi bw'amagara y'abantu bijya bikorwa byo kumesura impuzu byo kogereza abana bwo kogereza ivyombo biri mu bintu twahagaritse. Ariko nko mwabonye kiyagana kirekire cyane barashobora kwigiba ariko igihe umuntu afashwe arahanwa.
Gerard Ndikumana ndabakenguruka.
Nakoze namwe.
Arakoze Joseline Nduwayo kuri ayo majwi n'ico kiyago adushikirije. Tumira mate gato mukumviriza kano karirimbo kadukangurira kubungabunga ibidukikije.
Babuze yewe gutema no guturira amashamba batiteru bugaragwa. Babuze yewe kurobesha mafu musagetera batahonyi binye buzima byo mu mazi. Babuze yewe guturira imisozi imukura iduhitana.
Abariko baratwumviriza ko ikiganiro ari kira cyitwa rya Amerika. Uno munsi tukaba turiko tuyaga ibijyanye n'ingorane zifatiye ku isuku rwa kinkengera z'ibiyaga. Waruka ntimurambigwe, gume hafi y'amaradiyo yanyu. Uyu ni wa mwanya wo kubaza no kuronswa isiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana. Uwo nawe akaba ari hano mu studio yacu. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura.
ingona kenshi zirafata abantu mu kiyaga zikabatwara bariko baracogamwo none leta nta bubasha ifise bwo kugira ngo ikingira abo bantu baze baracogamwo
kubwa mbere barashobora gushiraho ibintu bibuza yuko abantu begera inkombe z'amazi igashiraho amategeko kuwo basanzeho bakamutangisha amande n'ibindi bihano bijanye n'ukonona ibidukikije
mbaza ndakwishura
kuri Tanganyika hari kwakobwa iki kugira ngo bashireho ikintu dufate ingenzi zoza kuraba kugira ngo cyo kwinjiriza igihugu
murazi yuko leta yatanze ibibanza bitandukanye irabiha abanyagihugu kugira bateze imbere izo nkengera mu kubaka amazu aho abantu baruhukiramwo bakahubaka kugira bakwege ingenzi byose rero biratuma leta ihungukira
mbaza ndakwishura
turakunze kubona ahantu mu bisagara canke mu bihugu bitaye imbere bakunda kubaka iruhande y'ikiyaga hacyo byayifasha ku magara
ku nkengera y'ibiyaga harabereye ijisho mbere urahusanga hari ibintu bitandukanye umuntu ashobora gukora kugira aruhure umutwe wiwe eka n'ibindi n'ibindi bishobora gutuma amagara yiwe aruranirwa
mbaza ndakwishura
abantu bakunda gukora bandura ingwara cyane cyo kimwe n'abantu babahejura mu mitumba
abo banwa amazi yo mwitanganyika batabanje kuyateka ngo bice twatukoko twonona ubuzima bw'umuntu bashobora gusinzikara amagara ni byiza yuko bajya baba hafi y'amazi ya Tanganyika batoshoka bakoresha ayajya amazi kujya bubanza bakayateka kugira bice ubukoko bwose baheze bayakoreshe ari meza
Rugamba rwa makinka yanje.
Kwaruka ntimurambigwe uyu ni wa mwanya duhumutumire wacu muganga Anita Munyana kugira ngo abayisigure z'ibazo bibabakiye. Tugeze mu gace ka kabiri k'ivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Ko kuri Tanganyika amazi aterakamo ntangwane bizotera mu minsi mike
muradi kuri kiyaga Tanganyika gikoreshwa n'ishirahamwe Regidezo kugira itanga amazi mu ngo zitandukanye zo mu gisagara cha Bujumbura murumva yuko biramutse bigabanye n'abarundi bose bazohahombera
mbaza ndakwishura
ngiye abantu begereye ku kiyaga cha Tanganyika iyo bamese murajya amazi hari ico vyica
vyonona ayo mazi vyonona ibinyamuzima kuko ajya amasabuni arimo ubumara gonona ubuzima bw'umuntu gonona n'ibinyabuzima biri ku nkengera y'ikiyaga Tanganyika
mbaza ndakwishura
nkuko kiyaga Tanganyika ugahora imicafu ijayo nka 80 plus uhura ari imicafu iva mu mahinguriro ya leta leta yo yitegekanye iki kiyo imicafu ijayo
leta niyo kwemera yuko ikiyaga Tanganyika ari cyo buraro n'uburamuko mwizero w'abarundi bose ko bocunona ukonya kigasinzika ruko
mbaza ndakwishura
hajya hino nyene ku musenyi n'indagara zari zegere cyane ariko ubarinda gufata urugendo rurerure ibyo byo babitumwa niki kwanza aho hari ibintu leta yo birikira akora kugira ngo uwo mwimbo wongere uboneke nkuko byari bisanzweho
ego leta iragerageza uko ishoboye mu gutanga inyigisho kuba ba hafi y'inkengera z'amazi gushiraho abantu bacungera ko bategereza kuhagira isu libereye kandi no kutahonona
rugamba rwa makinka yanje
Ikiganiro nikira n'ubunyene muganga Anita Munyana abandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutura tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo
Mbaza ndakwishura
twatubona abantu kugera kugira ku kiyaga babuza gukoresha siyansenga bita firemaya hari ngaruka mbi izo nsenga zifise kubinyabuza byo mu kiyaga
inkuru kizi nuko ayo mafi namara umwanya acapfa kaca yononekara murumva yuko yononekaye atari meza ku magara y'abantu bavuga ko firemaya zirimo ubumara bwica ayo mafi bagiye kuroba
mbaza ndakwishura
amazi yatanganyika uyoze kenshi ntangwane yotera
kuko tuzi yuko ku nkengera ikiyaga Tanganyika isuku ritahabereye si byiza rero ko ayo mazi umuntu yoyimenyereza kuko bavuga bati umuntu nyoge amazi meza amazi asukuye yoge n'isabuni kugira agire isuku ku mubiri wiwe
mbaza ndakwishura
nagomba kumenya itandukaniro rya amazi ari mu misozi n'amazi yo ku kiyaga
ayo asumvye akamaro ayandi canke meza gusumvya ayandi
nayo mu misozi kuko namazi abavuye mu bigega by'amazi bishashe munsi y'imisozi namazi asukuye namazi afise akamaro kenshi ku banyagihugu bari hafi yayo rero niyo mazi meza yo gukoresha kurusha amazi ya Tanganyika kuko amazi ya Tanganyika arimo imicafu itandukanye
mbaza ndakwishura
Harukuntu kenshi usanga bakunda kubuza kubaka Rwanda y'ibiyaga ibikoresha
ikiyaga Tanganyika kenshi
ko biba mu mazi bubatse ngaho Rwanda y'ikiyaga hari ngaho kavyogera
binashobora kugira ingaruka mu binyabuzima biba hafi y'ikiyaga iyo imetero zatunganyijwe kugira umuntu yubake n'inkombe y'ikiyaga zitubahirijwe ariko atabikurikije murumva yuko ingaruka zozo ntizibuze kandi azuba ari karonuna ubuzima bwiwe eka nibwo ubunyabuzima nyene biri hafi y'ikiyaga
Arakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishu ahayigwaruka n'ubunyene tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo katukangurira kubungabunga ibidukikije
uhere kunama iyo kumukaza inshuti zose uzinkangurire Heri janino aho hiyo imanamba mahanga yosu yankangure babuze yewe kutema no guturira amashamba batiteru bugaragwa
Jambo abanywanyi bacu umunywanyi ativuze izina yatwandikiye abaza ati none sida irandukira iciye mu mate cyanke mu moso muganga Anita Munyana ufashije umunywanyi
hari ibintu bitandukiza hari ha mate hari ha mosozi hari hivyuya iyo umuntu akoroye cyanke akasamura ivyo byose ntibiza gutuma umuntu yandura umugera wa sida cyanke iyo umubu uri iyo umuntu agenda n'umugara sida ngo kagi wundi ngo ngucumwandukiza eka namba ibyo byose nta nakimwe candura eka no kumuhayambu canke kumuhobera canke bajya bakunda kugenda kwigororesha kumvo zitandukanye akavugwa n'umuntu agenda n'umugara sida ntagenda mwandukira
Turashimiye umunywanyi yatwandikiye twizera ko nishu hawe na muganga zamufashije. Nkuko musanzwe mubizi ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki. Aho rwaruka rutanga insiguro nyibutsa abasokuru. Uno munsi uvuga uti umugayo uragamagiranwa. Bikubwiye iki?
Nimba ningaho onye akaba ariho umuntu angaya cangirane. Ndashobora kwamata riko turatera inkuru akangaya kandi tukaganira
bikubwiye iki
naho umuntu aba yakugaye ntacyo bivuze kuko urashobora kubandanya ubandanya ukagendagenda cyangwa ukakwandanya ukora ibikorwa tangora niko ntacyo aba yakugize
bikubwiye iki
iyo umuntu akugaye ntacyo biba bitwaye wewe muragendana ukabumuza nawe akabakuza Hanyuma mugabo ugacumwereka yuko umusumba ukabireka byose ukabireka uko nyine
Arabitoye Ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro kira Shimiye Joseline Nduwayo na Ala Ive Irankunda bafashije gutororokanya majwi nasize inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera akagitunganya Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise icyo muterera cyangwa mubaza, twandikire kuri VOA Bujumbura mu byandike mu ijambo rimwe @gmail.com cyangwa mutwakure kuri 71 228 632 632 cyangwa kuri 76 944 460 Kuri mikro mwari kumwe na Jewe Diane Ndonse ndabasetse ndabifuriza kugira amagara meza naho gutaha.
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
proud land we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man whose dreams have all deserted. I've changed my face, I've changed my name, but no one wants you when you lose.
Don't give up, 'cause you have friends. Don't give up, you're not beaten yet.
Never thought that I could be offended. Thought that we'd be last to go. It is so strange the way things turn. Drove the night toward my home, the place that I was born on the lakeside. As daylight broke, I saw the earth. The trees had burned down to the ground.
Don't give up, you still have us. Don't give up, we don't need much of anything. No. Don't give up, 'cause some
so many men, so many men.